Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo n'amakuru mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio Indwi i Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. No munsi ni tariki 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Ku munsi wa gatanu nk'uko bisanzwe tuganira ku buzima, amagara n'ibindi bibazo bitandukanye bijyanye n'iterambere ry'abakenyezi n'abigeme. Nela Mutoni w'Imana, umwigeme wo mu bwoko bw'abatwa mu Burundi, yaratsindiye ihiganwa rya Miss Kayanza riheruka kuba kwigenekerezo rimwe uku kwezi kwa mbere. Ni mu gihe ubwo bwoko bw'abarundi bwari bwarasizwe inyuma mu iterambere ry'igihugu. Uwo mwigeme yafashwe mu mugongo n'ishyirahamwe Fondation Femi de Jaba, isanzwe ririko ritegura ihiganwa rya Miss Inakaranga izohuza abigeme b'abatwakazi mu gihugu cyose. Mukanya rero turakira uwo mwigeme mu kiganiro muri Sanga. Mutoni w'Imana Neila atwiganire icigwa yakuye muri uko guhiganira ikibanza cha Miss n'imigambi yiteguriye kurangura muri ico kibanza. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe. Nimero ni ya indi nyene ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Turayisubiramwo, ikaze mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi. Ikaze mwese, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Neila Mutoni w'Imana, umwigeme w'umutwakazi, yaratsindiye ihiganwa rya Miss Kayanza rihora ritegurwa n'ishyirahamwe Umuco ry'abaskuti bo mu Burundi. Iryo higanwa riheruka kuba ku igenekerezo rimwe uku kwezi kwa mbere. Ni mu gihe ubwo bwoko bw'abarundi bwari bwarasizwe inyuma mu iterambere ry'igihugu. Uwo mwigeme yafashwe mu mugongo n'ishyirahamwe Fondation Femi de Jaba, isanzwe ririko rirategura ihiganwa rya Miss Inakaranga rizohuza abigeme batwakazi mu gihugu cyose. Ihiganwa Inakaranga rifise intumbero yo guhimiriza abigeme b'abatwa no kubategura kugira bazoshobore kwitabira ihiganwa rya Miss Burundi. Mukanya rero turiko turafise ku murongo wa telefone umwigeme Neila Mutoni w'Imana atwiganire icigwa yakuye muri uko guhiganira ikibanza cha Miss n'imigambi yiteguriye kurangura nka Miss Kayanza. Turaganira kandi na Madame Solange Murerwa, umuvugizi wa Fondation Femi de Jaba, ishyirahamwe rihurikiyemo abarundi baba mu mahanga ndetse no mu Burundi, akaba afise n'ibindi akora muri iryo shyirahamwe. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe. Ya nimero ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Nasubiramwo 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Murashobora kandi no kutwandikira kuri Facebook ivyumviro vyanyu n'ibibazo tukabishikiriza abatumire bacu. Neila Mutoni w'Imana, kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze.
Urakoze, umeze neza ngaho mu ntara ya Kayanza?
Sete mjele chanda shiri.
Tulagu keze kukuwa warabaye Miss Kayanza mumisi ya hera.
Mwakot kukuzi.
Hama nawe Madame Solange Murerwa urakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri byinshi by'ishyirahamwe ryanyu n'iri higanwa riheruka kuba ikaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane natwe turabashimiye kwa mwadutumiye.
Murakoze rero reka kumbure tubanze twumve ibitari bike kuri Neila uwo ari we abantu bamumenye bamenye byinshi kuri we abyivugiye we nyene. Neira buri make wotubwira imyaka yawe wavukiye hehe ukurira hehe muri make.
Imyaka yanjye imyaka 17 haba navukiye ku mutima wa Gashibuka nakuriye mu Gashibuka ariko papa wanjye asanzwe avuka ku Ndava.
Uri mu mwaka wa kangahe?
Niga mu wa kabiri muri Range. Niga muri mu wa 12.
Uri kuriga indimi?
Yego.
Wiga uruhe rurimi?
Range.
Lange, lange ni ukuvuga indimi?
Yego, Range. Yego, Range.
Ni ukuvuga ko uzohava wiga ururimi runaka.
Ego kuri kaminuza njye bitamo rimwe.
Nurahitamwo ururimi ushaka kwiga?
Sha?
Nurahitamwo ururimi wifuza kuzokwiga ni washika muri kaminuza?
Oya sindahitamwo.
None ga Neila ukivuga cyangwa ukura abantu bumva bavuga ubwoko bw'abatwa gute muri make uko wakuze wiyumva nk'umurundi kazi cyane nk'umutwa kazi hari ukuntu wumva utandukanye nabandi ko ubunye ugiye muri rihiganwa nk'umuntu wo mu bwoko bw'abatwa userukira abatwa hari intandukano iri mu bandi barundi kuri wewe?
Yewe ingene nakuze ino muri kaminuza ya Muhanga nakuze kwari dufatanye mu nda sinabo n'itandukaniro riri hagati y'ubwoko bw'abasa n'ubundi bwoko kuko ahantu tubaye tubana kenshi twari dukundanye ariko narabona itandukaniro ku bintu twakora twari dusanzwe dukora cyangwa ubuzima twari tubayemo hari aho tutari duhuriye.
Ariko ababyeyi
bijyanye nko kubumva
bandanye bandanye
nini nijyanye nko kubumba izono naraba nayo yuko abandi ubwoko bw'iwacu buri ukwabwo.
Wabona
ariko twari dufatanye mu nda.
Wabona bijukiye cyane kubumba inkono. None utanguye gukura kumbure tubandanyije gushika no muri aya mezi aheze ugikora warumva ibyo bintu by'abamisi ayo mahiganwa y'abamisi warayumva?
Yeah, mahiganwa y'abamisi ntayo nimva ahubwo natanguye kubyumvira nyine nadutumye ko hivugimbura fondasheke nibeja bane yatanguye kubyitubwira byo ntabyo nari menyereye nyine muri komini yacu ntabyari bimenyerewe mbere bibaye n'ibya mbere havuye umuntu isi no muri komini ya Muhanga kuvaho ryagahereye nijyewe naserukiye na komini yacu ubwo cyari kimenyereye twebwe.
Niteka rikomeye rero kuri wewe.
None
bagusigurira yuko ibyaba ari biki akamaro kavyo kugira ngo have wishishikarira ubyitaho ubijamwo bakubwira ko bigamije iki?
Sendasese nibwo byaba ingene yadusigurira icyo bigamije kandi kugira ngo natwe tubone yuko dushoboye ata kintu na kimwe tudashoboye nibyo bigabanywa kandi turi bwiye mu kintu.
None aho tsindiye
bavuga yuko bashaka umuntu acibwenge natubwenge turabizi.
Ni byiza cyane. Aho tsindiye rero wavyakiriye gute wari uvyiteze wumvise gute?
jewe aho ndi gihitanwa n'ubuse neza ko yari bari hande ambere mu Burundi. N'ubuse neza kuko ndabye n'abo twari kumwe sinari nize yuko nshobora kurikinda. Ariko nsanze ndaricinze naryohewe cyane kuko narerekanye yuko natwe dushoboye, narereke abandi akarorero yuko nabo bakwiye kureka kwikumira bakajya hamwe n'abandi.
Ni byiza cyane, urakoze cyane Neila. Reka duhindukire gato kuri Madame Solange Murerwa. Madame, reka nsome gato kamwe mu twandiko mushinga na FMI deja bayanditse ku rubuga rwe rwa Facebook, aho asigura ingene ikiciyumviro cha Miss cyatanguye muri we nk'umuntu yatanguye iri shyirahamwe. Yavuze ati hari tariki zibiri munyonyo muri 2018 aho rashira habona icyumviro Imana yashizemo mu mutima cyo kubona mu gihugu cacu turonse umumisi w'umutwakazi, kuko kuva amahiganwa yabyo atanguye mu Burundi nta na rimwe twari bwigere tubona umwigeme w'umutwakazi muri ayo mahiganwa. Biciye mu ishyirahamwe Fondation Femi de Java, twaciye dushyiraho umugambi twise Miss Inakaranga wo kurondera abatwakazi mu gihugu cyose no guhimiriza ababijejwe ibisabwa muri iryo higanwa. Rero ni ukuvuga ko iri shyirahamwe rero mushinga nahe Femi yaragiye yaricara aragiyumvira ararishyirahamwe. Mumaze gutangura iri shyirahamwe, ko wewe uri umuvugizi muri iri shyirahamwe, abarundikazi baryakiriye gute bavyumvire ko ikiko byumvikana nk'umengo byarashimitse cyane ku by'ubwoko, kuri mwebwe mubona bavyakiriye gute?
Murakoze kuri icyo kibazo. Twebwe nk'uko nyakubahwa Minani Felicien asanzwe arongoye fondasiyo Femi de Java, ni fondasiyo duhurikiyemo turi abantu batandukanye, abarundi baba ngaha mu Burundi, abarundi baba hanze inyuma y'igihugu. Twagiye hamwe kugira ngo dushobore gukora imigambi atari mike, harimo gushyigikira abantu aho nikora, abantu bafite amikoro make, abantu bari mu bibazo bitandukanye, ibyo bintu bikorwa dusanzwe turangura. Muri ibyo rero dukora duca turashyiramo n'uwo mugambi wa Miss Inakaranga, kugira ngo dushobore gushyigikira abigeme bo mu bwoko bw'abatwa, kugira ngo dushobore kubereka ukuntu bo kwiteza imbere bivuye ku bumenyi basanzwe bafise, ku karanga basanzwe bafise, tubereke nabo yuko ari abantu nk'abandi kandi bafise ibyo bashoboye n'ibyo boterera mu iterambere. Ni muri iyo ntumbere rero uwo mugambi wa Miss Inakaranga ari umwe mu migambi ya Fondation Femi de Java turiko turategura no mu bindi byose turiko turarangura.
Abarundi none bavyakiriye gute aho muri tanguri?
Abarundi bavyakiriye neza kuko fondasiyo yacu iramaze igihe iriko irakora. Twararose uruhusha duhabwa n'amategeko ngaha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo amafondasiyo cyangwa amashyirahamwe akore. Turarondera ibisabwa byose, turaja hamwe, turarondera uburyo. Ni igikorwa rero abarundi benshi bashimye bakengurutse, yaba iyo migambi ya fondasiyo, byaba ibindi bikorwa dukora muri fondasiyo byo gukurikirana ugwaruka, kugira ngo twamara abajene, kugira ngo tubafashe kwiteza imbere, yaba uwo mugambi wa Miss Inakaranga n'umugambi abantu benshi bakunze bagumye badutera intege, haba ku rubuga, haba abadusanga ku mabiho, haba abadutelefona batwandikira. Ni igikorwa abantu benshi bakunze bavuga ati bandanya shishikara, aba bana babigenewe mu bwoko bw'abatwa nabo mubahe agateka, mubereke uko nabo bafite icyo bashoboye kuboterera mu iterambere ry'igihugu n'ibindi bikorwa.
Duhindukiriye kuri Miss Neila. Neila, turumvise uko abarundi bavyakiriye, uko bakiriye iri shyirahamwe ritanguye ibikorwa bya Miss. Wewe abavyeyi bavyakiriye gute, aho utanguye kubasigurira ati hariho umugambi waje, hariho ibikorwa ngiye kuzojamwo, abavyeyi bawe, umuryango wawe bavyakiriye gute?
Ababyeyi bamaze kumva ibyo bya Miss Inakaranga babyakiriye neza cyane, kuko bavuga ati nase tugera dutere imbere tugera tubonekane yuko dushoboye haba no mu muryango barantera intege bakavuga ati genda nawe ubikano uduserekere no mu makungu babone yuko no mu Burundi dushoboye ubwoko bwacu dutere imbere mu bintu byose tureke twikumira abandi akarere bazakiriye neza mu mbere.
Ni byiza cyane. None tubwire muri make aho utsindiye, turumva ko baravye mu kugira ngo utsinde bararavye ubwenge n'ibindi byinshi. Icyo ubona bashimikiye ko cyane cyane gufashije gutsinda cyari gike?
Icyo bashimikiye cyane cyafashije no gutsinda nuko bambagije ibibazo nta na kimwe cyane ni ikindi ni mugambi nafite wana wenyine warantama n'utanda ashobora gutsinda nicyo nabona bafatiye ko cyane.
Bimwe mu bibazo babaza wumva ko bishobora kuba byari bigoye canke wibuka byari bihe?
Ikibazo cya mbere bambagije amazina y'abaperezida ba Mandre d'Or yashe, ikigira kabiri bambagije intara zitandatu muri zimwe zigize Burundi, icya gatatu bambagije imyaka Burundi bwakoronije.
Ego hama umugambi wewe wipfuza kuzokorera ko umugambi wipfuza kuzokorera ko nka Miss Kayanza nuwuhe mugambi?
Umugambi wa mbere ni wo guhimiriza urwaruka rwo mu bwoko bw'abatwa abigenewe n'abahungu kugira bajye ku ishuri kuko ishuri ni ryo soko ry'ubuzima. Umugambi wa kabiri ni wo kujya hamwe urwaruka rukajya hamwe kugira ngo hajye harakorwa amanama yo kubahanura bajye baririnda ibintu by'ibihumbi byo kujya mu bintu by'ibihumbi kugira ngo n'inda z'indaro zigabanuke mu gihugu cyacu. Kugira gatatu ni wo guhanura urwaruka rwahagiye amashuri n'abatarayaheza kugira bajye hamwe bajye mu mashyirahamwe bashobore kwiteza imbere.
Ndumva ari ibikorwa bikomeye cyane kandi bijye gufasha urwaruka muri ibi bihe. Urakoze cyane rwose. Nk'uko twabivuze, kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradijwi rya Amerika. Murakoze cyane batumire bacu. Reka duhindukire nabo nyene tubahe akaryo ko kushikiriza ibibazo n'ivyumviro. Duhere kuwitwa Alain. Amahoro neza.
Amahoro kw'ijwi rya Amerika.
Kaze neza.
Muraho, murakomeye.
Ego, turashima. Namu
uriza n'umwaka mushasha mwese.
Twese duhamagaye. Uri hehe gala?
Ndabahamagaye ndi Kigali mu Rwanda. Ego. Ikintu cya mbere kinshimishije ni uwo mukobwa mwiza yisobanukiwe akavuga ati reka mve muri babandi banyarucari babandi akitinyuka. Akaza akajya ahagaragara ati reka ngende mu marushanwa nk'ayo, kuko tuzi ko ikintu cyitwa misi bumva ngo ni ubwiza, abantu benshi bumva ko ari ubwiza bw'umubiri, ariko umubiri n'ibyo ariko hakabamo n'ubwenge. Aba yavuze n'akantu kutiye nta kintu bambajije ntashoboye kwishura. Ibyo byose ni ukubera yagiye mu ishuri, niyo fondation yamufashije kujya muri iryo higanwa nayo. Ibyo byose yarafatiye no kuri ako n'uko yashoboye kujya mu ishuri, kuko niba ari kumusanga mu ibumba ngo bamuza. Ariko nabo baramufashije, ariko nawe yari yifashije. Ndamutera intege, ndamushyigikiye, numva ashimishije cyane. Ari umuntu akwiye gufatwa mu mugongo birenze. Kandi ntabe misi gusa kugira ngo Kayanza imenyekane bayumve ati iyo ntara yazamuye umutwe w'akazi, cyangwa ngo abategetsi ba Muhanga komine bari bo bamenyekana, ahubwo bamuhe ubushobozi, bamuhe uburyo iyo migambi yavuze yo guhanura abandi bakobwa b'abatwa cyangwa abandi undi gwaruka ku kwijukira ibikorwa byiza gutsinda ingeso mbi kwirinda ibiyobyabwenge ibyo byose bamuha ububasha kuko ntabyashobora gukora wenyine ari muhanga ntabyo yakora wenyine ngo abyigishe mu Kayanza abyigishe mu Yinga abyigishe muri Noro cyangwa abyigishe mu gihugu cyose
nibyo cyane
nta kintu umubaza we yarakoze ibyiwe yarakoze ibyo ashoboye kandi turamuteye intege ubu igikorwa kinini gifite iyo fondasiyo ikagira n'igihugu cyacu n'intara n'iyo komine nibyo numva byokomeza kandi ntibabyite nk'igitangaza nk'uko watanguye ikiganiro mubaza ati wewe wahora wumva batwakazi bavuga gute oya ntibakabite n'iryo zina iryo zina nyumva ryohava n'abarundi kazi n'abarundi nk'abandi ahubwo baraba abantu bose basubije inyuma n'amateka baraba abandi bantu bose kuko muri icyo gihugu narakibayemwo nakivukiyemwo n'igihugu cyane hari abandi nabo bari munsi babayeho mu buzima buri munsi y'ubwo bwa neyira hariyo kuvuga ko abatwa ariyo batiga gusa hariyo n'abatutsi batiga hariyo n'abahutu batiga hariyo abantu b'abakobwa batagira gifasha bataho barigiza basaba mu mihanda hariyo abarara mu makanivu hariyo abana benshi bafite ibibazo byinshi ibyo rero bikwiye ko haba umurongo wa politiki munini wagutse wo gufasha abana bose atana kuvuga ngo abatwa yego nibyo abatwa kubera iyo fondasiyo abiri iraba ariko ifo konjigereze fo kugira abana bose bagire droit education bagire droit ku buzima bwiza bagire droit sinzi ukuntu bivuga agateka k'umwana muri rusange akana cyane cyane agateka k'umwana w'umukobwa ntibahohotegwe ntibabuzwe kwiga ntibafatwe ku ngufu ntibategwe inda z'indaro si ukuvuga ibyo byose neyira wewe agiye imbere y'abandi kubera yaronse uruvugiro wumva n'ijwi ry'Amerika mwamuhamagaye mumuhaye ikiganiro neyira ashobora kubikora avugisha ururimi kubera aribwo afite numvise anavuga neza yiga n'indimi ni byiza ariko uburyo butaza gutangwa na leta n'ayandi mashyirahamwe afasha leta hanyuma ubukangurambaga nabwo niyo ashobora kubukora afashijwe n'ayo maradiyo afashijwe n'ibinyamakuru ariko imirongo migari yo gufasha abana b'abakobwa kuva mu bukene no kuzamuka bigatangwa imirongo migari igatangwa na leta igatangwa n'ubushikiranganji bw'agataka kazi na muntu na solidarite igatangwa nyine muri na leta rusange na cyane cyane nk'iminsi igihugu umengo indero y'urwaruka ikira subira inyuma waruka ruri mu bintu byinshi uri muri politike uri kurura rwiruka mu bintu bitagira akamaro ntibariko bariga neza niyo nama namugira niyo atenzi ko nabangize
oya wahanuye neza cyane wavuze cyane cyane ku byo watanguye uvuga yuko yakoze umwigime yakoze uruhara rwiwe araja ku ishure ariga aramenya kandi yuko bakwiye kumushigikira urakoze cyane gose yara
ego namwe murakoze cyane
ego reka twakire na Marius ku murongo wa telefone uraho neza Marius
ego ndaho kandi ndashima cyane
uherereye he
ndi mu Burundi mu ntara y'Ubanza aho bita Musigati muri komine Musigati
duga ku ijambo
ego tujyewe icya mbere no gushima uriya mahiganwa yabaye mu Kayanza kuko byaratweretse yuko n'abana b'abatwa bashoboye kuko na cyane cyane abana b'abatwa bahora ari abana bikumira muri ibi na biriya uburyo batunganije amahiganwa muri ibica nk'ibiriya wahora usanga bikumira kandi ari abantu bashoboye bafite icyo bashoboye bashobora kumarira igihugu ndetse naho batuye ndetse nabo batwa nyine basanzwe bakomokamo rero ni ibintu bihimbaye cyane ubwa mbere nagomba nkeze n'iyo ntara ya Kayanza n'ishyirahamwe ryitwa Famido Jaba batunganije amahiganwa ku buryo mu matora no kuvuga mu majonjora uyu mutwa niwe yaciye abuwa mbere ntibahenganye kuko yarerekanye ko ashoboye batarinze kuraba mbega uyu muntu uko baguye rusagute mbe amaziki ashoboye iki ava mu bwoko bwuhe ariko bararavye ati uyu muntu n'umuntu yabishoboye yarushije abandi batamanje kuraba ubwoko kuko tumenyereye muri abo mahiganwa baraba ati uyu muntu agororotse gutya mwiza mama iki binabiriya ariko baravuze ati reka turabe umuntu ashoboye muri aya mahigana ninde ashoboye muri icyo gihe mwace mubona yuko ari umukobwa w'umutwakazi yaciye atsinda ayo matora ayo mahigana rero ibyo mbere ni ukangurira n'abandi batwa bibaha ingoga ntibaze baritinya muri binabiriya kuko n'amahiganwa menshi yamaba ukasanga abana b'abatwa baratiga kujya muri ayo mahiganwa mu gutinya yuko ari abatwa rero nkaca saba yuko icyo kintu kibisomo mbere kizobe no mu gihugu cyose mu gihe haba y'amarushanwa nk'ayo baze barahimiriza kugira abana bariya baze barayitaba badakumiriye uriya cyangwa bataravye ngo ava ngaha ubwoko bwiwe cyangwa intara yo bayamukamo kuko yaba mu moko yose bivanya n'umuntu y'intara avamo cyangwa komine avamo hose harimo abantu bashoboye batarinze kora ibintu by'agatumba
urakoze cyane Marie Sulungumengo uba waritabiriye uwo munsi w'ihiganwa cyane wabibonye ku mvuga ngurukana mu nyiko byagenze
na witabiriye sinigeze ndawitabiriye ariko Kayanza ni ntara ya Bubanza dusanze turabavandimo kuko bisanzwe ari ni ntara zifatanye turanatahiranira cyane rero no kuvuga ibikorwa biko birabera mu Kayanza na turi nk'ayi Bubanza abari hafi na hafi ibintu dukurikirana cyane rwose
urakoze cyane rwose
namo ndabashimiye cyane
reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire Hermenegilde uraho neza
mahoro ni sawa namo
turaho turashima uherereye he
aha mu cyahozo kururamba
ikibazo cyanke cyumviye
yemfite akabazo reka uyu muntu yatsinze iryo higanwa ajye nashatse kumenya ubuhinga yaba yarakoresheje yohanura abandi nkaboshobora kujya mu ihiganwa rindi nk'iryo bukoresha ubyiza nabo batahukana intsinzi
sawa reka tumubaze urakoze cyane Hermenegilde ku kibazo cyawe
murakoze
kampindukire ngaruke ku batumire bacu abanywanyi bashikirije ibibazo n'ivyumviro bitari bike ngarutse kuri Madame Solange Murerwa Alain yashikirije kubijanye n'ukuntu umwigeme yarakoze uruhara rwiwe gukujira mu ishure no kumenya akabandanya yiga avuga ati none nk'aya mashirahamwe canke komine canke leta uruhara rwayo ruzoburuhe mu kumushigikira kugira ngo abandanyirize ahari duhereye kuri Fondation Femi de Java mutegekanya kuzomufasha mute aho agira azogera aho yishikanye muri imigambi yatubwiye afise
murakoze kuri icyo kibazo twebwe muri fondation suri inyuma gatoya niyela ni umwana twatangiye gukurikirana aragiye gitari gito siwe wenyine twatangiye kubakurikirana ari abana indwi abigeme b'abatwakazi turabahamagara turabarondera kuko twumva twari dufite uwo mutima wo kuduza wo gushyira ahabona ubwo bwoko busa n'ubuguma bwikumira haba mu mugenzi w'ikirundi canke mu mibereho tubereke ko nabo bashoboye urumva rero abindwi turabafise turabakurikirana mu bijanye n'amashuri mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose ibyo dushoboye tukabagurira amakaye tukabagurira ibikoresho by'ishuri nko mu mwaka w'igihugu twaragikoze ubu rero baragwiriye tugeze ku bigeme 15 b'abatwakazi nabo nyene tubafite amarise sinzi ko ku mbuga ejo bundi twara pibri yabo twafashije urumva rero dufite umugambi w'uko bose twoshobora kubafasha kuri Nyera rero turipfuza yuko yobandanya amashuri akiga secondaire akayiheza mwumvise ko ari muri secondaire akayiheza akiga université ayo mamitse yiwe yose agashobora kuyashikako muri fondasiyo tuzokora ibyo dushoboye mugabo umwana si umwe umwana n'uw'igihugu umwana n'uwa twese umuntu wese agutagashira habona taraziwe uwo ari wese arahamagariwe kumufasha kugira ngo ashike ku migambi yiwe nicyo gituma rero twotera kamo uwo ari we wese umurundi yaba uri ngaha mu Burundi yaba uri mu makungu baba batari abarundi bariko baradukurikirana dufashe uwo mwana dufashe n'abandi kugira ashobore gushika ku migambi yiwe
mubona none komine yoyo hari ico rikirimbura kuzoterera mu bamwara bashikiriye kugira ngo mubabwire imigambi mufise kumbura nabo bagira ico bafashije
komine
n'ituraba cyangwa intara ya Kayanza
murakoze komine cyangwa intara nibaza ni igihugu kimwe turi mu gihugu kimwe kandi nabo uwo niyera baramuzi mu ntari wabo haba mu komine bumva n'umunyeshuri umwana w'umunyeshuri abazwi nibaza uko iminsi izohera ko ari ibintu bibaye vuba haracyari kare haracyari kare urabona nta gihe kinini kirahera ariko turipfuza yuko yaba intara yaba ikomine kugira umuntu atera imbere ateza imbere n'abantu benshi ubu ntakiri umwana wa papa wiwe wa mama wiwe yabaye umwana w'igihugu yabaye umwana ubadoshobora guserukira intara azoshobora guserukira igihugu mu makungu nk'uko twama tubibona bakazana ubushimwe bakazana ibidari bitandukanye ibyo rero bivana no kumenya umwana bakaragirwa nkatwama no kumenya nabo bariko baramufasha intara rero na komine nibaza nabo bazogira icyo baterera kugira ngo ashobore gushika kuri iyo migambi yiwe twese turi hamwe yaba fondasiyo yaba umurundi wese duhamagarirwa gufasha uwo niyera kugira ngo ashobore gushika ku migambi yiwe komine n'intara naho atabyinshi baravuga haracyari kare ariko ndazi badoterera canke bamufashe mu bitandukanye
akoze cyane hama nawe niba babajije hamenejide cyane cyane yabajije ati ubuhinga uba warakoresheje bwo bari uwe kugira ngo utsinde kumbure uba wariteguye mu buryo budasanzwe uba warabanje kugira inyigisho zo kumenya nk'uko wavuze intara z'igihugu n'ibindi byinshi uba waragize kugira ngo witegure cyangwa wari usanzwe ufise ubwo bwenge nyine bwo kwishyura ibyo babajije
nabo niba barebere nakoresheje kugira ngo nsindirwe bitanu iby'inyigisho barabigisha nibabaza kubyo babigishije kandi ikindi navuga ni uko ivuga umugambi ubona yuko uzateza imbere igihugu n'ababa muri icyo gihugu nyene kugira ngo bashobore guhindura ingendo
murakoze cyane hari n'izindi nyigisho kumbure zoba zaragufashije wakuye muri fondation Femide Jaba ko twumva ko wewe n'abandi bigeme benshi bari barabegeranyije barabafasha hari utundi tuntu baba barabafashije kugira ngo iryo higanwa rishobore kukorohera abandi bazoje inyuma yawe nabo nyine kumbure bashobore kumenya utwo turusho
muri fondasiyo Femide Jaba inyigisho nahakuye nibo batangiye kudutegura ubwa mbere baratwereka yuko natwe dushoboye tugiye n'ibyo biganiro dutera itsinda niyo yatangiye kuduhimiriza baratwereka umuco mwiza natwe yuko na misi Burundi mbere bishobotse ibyo biganiro dutera itsinda kuko ntacyo tuvuze rwose turashoboye nta na kimwe ni kweli ibyo nibyo nyigisho nakuyeyo narashyigikiye mu byo yashoboye byose
ni byiza reka tubandanye ku mirongo ya telefoni hariyo abandi bipfuza guterera turafise Eric amahoro neza Eric
amahoro neza
uraho urakomeye
turashima
ikibazo cyangwa icyumviro shishikara
ni bagiye kimwe nashaka guterera uwo mwigeme na cyane cyane iyi fondasiyo Femide Jaba nuko uko byogenda kose boraba kagura uturere kuko navuga yuko abatwa cyangwa abatwakazi barikumira muri 2020
uyu
You visit Yaguru to read it, Shatako.
Twakire kandi na Mugabo ku murongo wa telefone. Mugabo, turi kumwe?
Yego, turi kumwe.
Uraho neza?
Yego, namwe?
Yego.
Ya je nagira ngo ntange umuco ku intambara ihayibera iwakiriya muri Congo mu misozi miremire yahitwa Imurenge.
Ariko reka kumbure umva mushinga nahe Mugabo. Mugabo, turi mu kindi kiganiro muri Isanga cerekeye abakenyezi n'abigeme. Kumbure usubire ugahamagara bakagushira ku wundi murongo niba wifuza gutanga amakuru.
Okay, wompa inamba z'undi murongo.
Ego, iyi nimero nyine uhamagaye mu buhinga bw'ivyuma barakwakira ubasigurira.
Okay,
sawa. Urakoze cyane.
Urakoze.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga, aho turiko turaganira na Nela Mutoni w'Imana, umwigeme wo mu ntara ya Kayanza, aheruka gutsindira ikibanza cha Miss Kayanza, akaba yarafashijwe n'ishyirahamwe Fondation Famille de Jaba risanzwe ririko rirategura ihiganwa rya Miss Inakaranga rizohuza abigeme bo mu bwoko bw'abatwa mu gihugu cyose. Iri higanwa ni Inakaranga rifise intumbero yo guhimiriza abo bigeme no kubategura kugira ngo bazoshobore kwitabira ihiganwa rya Miss Burundi. Madame Solange, muri iri higanwa rya Inakaranga mwitegure kuzoritunganya gute? Turumvise umwe mu banywanyi yaravuze ko yifuza yuko mwo kwagura mukaja mu zindi ntara. Muzoja muri buri ntara mutoraho umutwakazi wo muri buri ntara aserukire iyo ntara, hanyuma mugire uwuserukira Miss Inakaranga. Bizoba bipanze gute?
Murakoze kuri icyo kibazo. Twebwe muri fondasiyo yacu nagomba mbanze nishure uyu Eric avuze ati bo kwagura akarere, avuze kwagura jewe naciye ntahora ibyo ari byo. No, yasabye ko twoja mu ntara zose, tugashika mu ntara zose bikunze mu makomine yose. Twebwe rero fondasiyo yacu iri mu ntara zose. Mu ntara zose turiyo, turafite abarepresenta, turafiteyo abamambre, turafite abo dukorana. Twararose amakete aduha uburenganzira bwo gukorera mu ntara zose z'igihugu. Ego, nta ntara tutararonkamo ikete, kuko icyo gikorwa nicyo twahereyeko. Dusha turaronka rero abanywanyi mu ntara zose z'igihugu no mu makomine. Uca wumva yuko utwara intara n'abarumberera abanywanyi mu makomine. Rero tumaze kuba turi mu ntara zose, urumva nabo batwakazi mu ntara zose bariyo, mu makomini yose bariyo. Muri igikorwa cya Miss Inakaranga rero twe tudoshika mu ntara zose. Dushika mu ntara zose duca kubatwara mantene mu maprovensi bakabarondera, kuko twe turi Bujumbura cyangwa ahandi, ntitwo kuri igihugu cyose. Mugabo abo bandi bari mu ntara baca badufasha bakarondera, kuko n'aba baniyera n'abandi benshi bakeza dufite bagiye babatora mu ntara zitandukanye. Abo kenze tugeze akaba 15 tugeze, urumva deja bava mu ntara zitandukanye. Se presque intara zose ziri mu rushuro rw'intara ni 18. Mugabo ntibava mu ntara imwe. Tudoshika hose rero uko tuzogenda tubishobora.
Niela, none nuko navuga Neila, numvise uvuga Niela, ndariko ndabivuga nabi cyane. Bamwe bavuga Neila, abandi Niela. Nari numvise umenga uko tubivuga biratandukanye. Reka Neila, none nkaba ariko barakumva bipfuza kumbure guterera muri iryo shyirahamwe Famille de Jaba ririkorera gufasha. Ni igiki wipfuza yuko buterera bagashyiramo uburyo bwabo kugira ngo ishyirahamwe canke kumbure nawe wenyine ushobore gutera imbere mu migambi yawe? Ni igiki wipfuza ko baterera mu cane cane?
Yego, jewe icyo nifuza ko baterera iryo shyirahamwe Famille de Jaba, icya mbere ni uko bubaterera nabo bakarongera uburyo kugira ngo bahimira igirindi kwareka nabe yabashira habona abagiye barabona ariko bashoboye kandi be sasa nuko naje nyene yari terera naje bakafata mu mugongo ababishoboye kugira ngo iyo mitandi niyemeze ishobore kujya mu ngiro ari kuko ari byo nyine ntabyo nashobora amashyirahamwe akajya aransasha muri ibi na biriya bakongera bagafata mu mugongo n'ibyo shyirahamwe kenda sose n'ibyo jaba bareze n'uburyo bikwiye bwo guhimiriza urundi rwareka
ni byiza cyane urakoze. Tugaruke kandi kuri Madame Solange. Madame Solange, turumva yuko mwebwe mwanditse igitabo cyiswe Mwigeme Kazoza Kawe Kari mu Minwe Yawe. Tubwire muri make ibiri muri icyo gitabo, wifuze gufasha iki abo bigeme washatse kwandika?
Murakoze cyane. Igitabo Mwigeme Kazoza Kawe Kari mu Minwe Yawe ni igitabo jewe nanditse jewe ubwanje nk'umunywanyi wo muri fondation kandi nsanzwe nkurikirana imbere y'urwaruka na cyane cyane iyo abigeme mu bice bitandukanye mu mashyirahamwe mu ntara iyo mvuka no mu gihugu hamwe hamwe hashobora gushika. Icyo gitabo rero nkitangura kucyandika naricaye ndaraba abana babigiye mu bukunge n'ibijya ukuntu bahiba amashuri, ukuntu basamazwa n'ibintu bitoya, ukuntu batwara inda z'indaro, nanjye ndaraba ubuzima naciyemo, ukuntu nize ndi mu bibazo bitandukanye, mu bukene, mu ngorane, mu ntambara, mugabo kubera narayihaye intangiro, kubera navuga ati mfite aho nshaka gushika, njyewe imigambi yanjye ni ibyo byose ndabigenzuye nsubije amaso inyuma, ndabona yuko byomfasha kugira ngo ndabigire ibyumviro bije hamwe, hama bishobore gufasha urundi rwaruka, na cyane cyane abana basanzwe bari mu gihugu. Icyo gitabo rero muri make kigizwe n'ibice bitatu. Naravuzemo umwigeme muri kahise, mbega umwigeme muri kahise yarabayeho gute muri mu muco w'u Burundi, kera abigeme ntibadahabona, ntibijya amashuri maremare, turabona ko iyo ntambwe twayirenganye. Igice cya kabiri turavugamo umwigeme muri kubu, muri ibi bihe turimo umwigeme abayeho gute, tugeze ku iyo ntambwe. Mvuga umwigeme ndariko ndavuga n'umukenyezi, umukenyezi mu iterambere, umukenyezi mu gihugu, umukenyezi mu rugo, ubabayeho gute, dushyitse ku iyihe ntambwe. Ibyo nabyo biri detaye muri icyo gice. Hamara igice kigira gatatu ari cyo cya nyuma, bika turavugamo umwigeme muri Kazoza, ibyiza by'umwigeme yize, agaheza amashuri, jyewe narize amashuri nawe ariyo bigoranye, ndijya primaire, ndijya secondaire, ndaheza kaminuza, ndagira master. Ubu rero numva iryo shaka nagize nuhimiriza abandi bana bose, baba babayeho neza, baba bari mu bukene, kugira ngo nabo bige bafite kuri iyo ntambwe. Nane yarabizi yuko ari cyo kintu nabahimiriza igihe baza iwanje, ari abana batwakazi bafite indwi baraje muri iwanje, ndabasira ndabashingira intahe, ndabatera intege kigenda mwige. Ubu rero nibyo biri muri icyo gitabo, nabo bigene kandi ndazi cyarababereye icy'akamaro cyane, n'abandi bagenda babikurikirana.
Nziza cyane. Ego, reka tubandanye ku murongo wa telefone, barabandanye baduhamagara, twakire Luke uraho?
Ego, ndabona mwe muraho.
Ego, turaho, turashima.
Ndashimye cyane rwose kwa mwe kuneza, nagira ngo nshobore kwira icyo mbajije Niela.
Niela,
Nahise ikibazo hanini nka kimwe cyangwa ibiruko. Nagomba kubaza, sinzi kumbura ibyo bya none nterere ndibaza ni byakunze ko nshobora kubiziga ni cyose ngo menye ibyo ari yabajije ni gata abajije.
Nta kibazo baza
kubaza. Atari yuko afite ku migambi yo kwigisha Kirundi no guhimiriza abakiri batugwaruka cyane cyane gukurikirana cyane ikosi mico y'u Burundi, nta afite proje zonyine, ntafise kuma abandanya akora ibindi bintu bituma atembere ku buryo bwoshika iyo yitoza nko mu mizi y'u Burundi cyane. Yatowe mu Kayanza gusa nta n'ibizokunda ko abandanya pasa n'ibindi bintu.
Kuri icyo cya nyuma, barifuza kuzomufasha irishyiramo Femi de Jaba kuzomufasha kubandanya mu higanwa rya Miss Burundi, ariko yasiguriye nk'uko bivuze ushobora kuba winjiye mu kiganiro cyatanguye, yasiguye imigambi afise y'ukufasha kugabanya inda z'indaro, kwiteza imbere nko mu bajene mu gwaruka, kubafasha kuguma mu ishure, kuja hamwe bakiyungunganya. Afise imigambi myinshi yipfuza kuzorangura no gufasha abakiri bato, ni nacyo yavuze cyamunamufashije kugira ngo banamutore.
ama ikindi cyakabiri nacyo nayigomba mbaze numva mwese nk'abakinyishije ko nabo mbaze ikintu cyose nyamukuru cyose ratumye atorwa muri benshi kabisa kuko ibintu byatangaje abantu benshi kumbe nyamukuru ko nako nari kwikiranye neza yaba niyo migambi ishobora kuba yaratumye atorwa ko abafite migambi ni benshi cyane gose ariko twaratangaye cyane gose twese tubonye ko na yatowe nk'umunsi wo mu Kayanza.
Ego yadusiguriye yuko nk'ibibazo byose bamubajije yarashoboye kubyishura hama cyane cyane niyo migambi afise kumbure yarushije abandi mu kuntu kumbure yiteguye yayishikirije.
Okay, bisaba murakoze cyane gose. Icyo nashaka kumenya hanini cyari ko azotera abandanya yitoza yamushoboye kuba n'umunsi w'u Burundi cyari cyo hanini nyamcyo cyangwa dushaka kinda kuri kumupira.
Ego turabaza madame Solange dusobanurire neza ukuntu biteguriye kuzoja kumbure muri higanwa ryimirije ryaba Miss Inakaranga na Miss Burundi. Urakoze cyane Luke.
Murakoze cyane gose.
Ereka twakire na mbere yuko bishura twakire Samsung. Uraho neza Samsung?
Hello.
Amahoro amahoro.
Amahoro.
Kibazo cyanki cyumvira?
Cyumviro.
Aha.
Cyumviro yari wa mutwa yaheruka ku mu minsi ngo mu Kayanza. Aganda muteri ntege kandi sarashije icyubahira abandi batwa bagenzi biwe. Yabateje imbere kabisa aragahora aratera imbere.
Nuko. Urakoze cyane Samsung.
Imani muheza gire kabisa hama natwe turabakunda kuri no rw'ijya Amerika kweri hani mu Jumbura turabifuza ariko tukababura.
Ariko baturonse no munsi.
Uno munsi nabaruhutse kandi ibiganiro byanyu ndabikunda cyane gusa sindababona.
Sheshikara kutwumviriza kandi unaje no kumbuga ngurukana bumenyi ibiganiro byose n'amakuru urashobora kuyaronka.
Ndashobora kuyaronka kandi nkabisoma ni nimero ndatanga mugo gusa guhereje mbona murandi. Ashima no mu kiganiro cyo gutasha sahibi nabahaye nimero kabisa sinabarose.
Uzogerageze uzogerageze kumbwira.
Hanyuma mwo mutwa gute none
je ni Oriane tangishaka.
Oriane tangishaka nako ndagukurikirana kabisa ka radio batarakuga.
Murakoze cyane ugire weekend nziza sasa.
Uranda mukiriza na ndamwibagiye umugenda w'umunyesha makuru ndamwibagiye gatoya.
Ndufite benshi kabisa si no gufasha. Ni benshi.
Hano kumurongo ngo mako cyane mucamuje.
Kaje tuwuca kuko turagiye ku bandi banywanyi hama turi kumwe kandi n'abatumire bacu. Urakoze cyane.
Mugire umugoroba mwiza namwe murakoze muzoze murabo murongo muri mu bidaje.
Sawa sawa Samsung komera cyane.
Mukomere namwe byo kwijya Amerika.
Yego. Urakoze cyane. Tugarutse muri studio kubatumire bacu ku murongo wa telefone. Madame Solange ku kibazo cha Luc cerekeye aya mahiganwa yandi kumbure Niela ashobora kuzobandanyamwo. Miss Inakaranga nizotangura canke ubu unye muri ko mwitegurira ihiganwa rya Miss Burundi n'irya bari zoba.
Twebwe ihiganwa rya Miss Burundi sitwe turitegura, twebwe twarashyizeho Miss Inakaranga kugira ngo duprepare dutegure umwigeme ushobora kuja guhiganwa muri Miss Burundi. Miss Inakaranga rero twebwe nibaza mu minsi mikeya turashobora gutangura kuko hariho urupapuro turindiriye rugeza mu bushikiranganji rubijejwe kuko Miss Inakaranga ni ishami ni igikorwa kimwe na activity imwe mu bikorwa bya fondasiyo Senido Jabo. Urumva fondasiyo iri agreye kandi irafite uruhushya rwo gukora ariko ikintu cyose wifuje gukora ubanza kugisabira uruhushya na rero twarabikoze. Ubu rero nibaza mu minsi mikeya bazoduha inyishu kuko twaragiranye partenariya ugukorana hagati na minisiteri ya jeunesse sport iraba izinkino n'urwaruka ni ukuvuga muri leta byose barabitwe turiko turabitegura. Rero Miss Burundi ni igikorwa gisanzwe gitegurwa natwe tugaprepara tugategura umugene muri Miss Inakaranga canke n'abandi bashobora kujya guhiganwa muri iyo Miss Burundi. Miss Burundi rero ibaye kujeta na kutuundi kwa watu watu kuzo watu kwa tegui kubila ngo wa jemuri johiganu waji nicho kendi kitogo
Miss Burundi none mwa mufise amatariki canke ikiringo caho izobera muri uyu mwaka
Miss Burundi 2019 twebwe dukurikirana ababitegura bari bavuze yuko izoba muri Desembre muri uko ku 12 twarangije Miss Business mugabo umengo nta byabaye kuko twari kumenya twera turi ngaha mu Burundi ntitwigeze rero tubona yuko Miss Burundi 2019 twarabonye bavuga yuko bagomba kuzobigira ariko icyo gitego nta cabaye urumva Miss Burundi 2022 ibyo rero ntibarabisubarira aho byabere aho bizobera mugabo twebwe tuguma twitegura kuko umuntu ajya mu ihiganwa aguma agira amantrenama aguma yitegura ategura abantu biwe natwe turiko turategura abo bana bacu kugira ngo tuzoshobore kubarungika muri Miss Burundi 2022 cyangwa no mu yandi maakitivite asaba abigeme baciye ubwenge bashobora guseruka mu bikorwa biri na biriya abo bigeme nabo tubategura kugira ngo bazoshobore kujya muri abo mahiganwa atandukanye yobera aha mu gihugu canke hanze
ego twongere tuje ku murongo wa telefone twakire abandi turafise bigirimana uratwumva
turabumva mwese mushatse Oriane
twese kaze neza
baheruka mu mwaka ushize
ego imana iguhezagire muri uyu mwaka mushasha
ndo mukunzi wawe ndifuza no kubona agafoto kawe
kuri internet ngira ngo urarondera kuri internet ngira ngo ukabona
nzize ko za makanomero bazwe nkatanda ndakuzohoza
urandika kuri email y'akazi nta kibazo byose birakunda email turayiha abantu bose barahora muturungikira makuru bose murayifise murashaka kurungika makuru intasho kuramukanya Nikaze.
Anaka numero kawo mugenda na niyo toza tukugana.
Oh yes, ndivyo kunda.
Hare baka foto kawo.
Nga hotel iri kibazo cyangwa icyumbi.
Nanje uwo mutume rwanda mushimiye nanje buja buka mukayanzo nyene. Ariko nje buka mukaza muri komune kayanzo. Ndeze honbuka batwa ntabwo bizufike amashure. Yoreba akazabegera n'abakabi akabagizura akabakondesha amashure n'abakagera nk'uko iyo bageze cyazo cyane cyari
urakoze cyane Bigirimana
nawe urakoze
reka twakire ku murongo wa telefone kandi Ezekiel uraho neza Hello Ezekiel Ezekiel Hello Ezekiel ndumva umenga ari mu bindi Ezekiel ari mu bindi ku murongo wa telefone nari nabwiye bari bambiye ko Neila yavuye ko yagarutse Neila turi kumwe urumva abanywanyi abakunzi bishwe rya Amerika barabandanya kukurarika no kuguhimiririza gufasha bene wanyu mu kibano kugira ngo bafashe nabo nyine bijyukire amashure ubiravye ikibazo gihagaze hehe neza na neza gihagaze kuba mudafise uburyo canke gihagaze kukwikumira wavuze mu ntango
kete ndabirabye aho mbaye abane a ubugoho bwacu bw'abatwa bakunda kwiga ariko babura ubujyo n'indene babayeho ariko usanga yahuye n'ikibazo gikomeye bigasaba yuko ari bishuri kandi narongi n'abasubira kumutura imiti ngo basubire icyo mbona n'ubujyo ahanini kukumira byatangiye guhera kukumira hariho bamwe usanga bikumira ariko nababwira yuko boreka kwikumira bakajya hamwe n'abandi bakabona yuko icyo mwakoze nabo nyine basigaye kugikora kandi n'uburyo kandi bibuze cyane cyane nibwo butumye batiga no kugira ibikoresho by'ishuri hakagera kujya ku ishuri hari ubukene bwinshi kasisanga mwenye shure alabizi ingi na shure afi shure asakarika mwagohebi shure
Noneho bahari amashirahamwe aho uherereye bashobora kujamwo kwijukira ku kwinjira mu mashirahamwe nkuko wabivuze kare haba hari amashirahamwe bashobora kwitabira kujamwo aho muri komine yanyu cyangwa mu ntara yanyu
Senda ha mu ntara yacu amashirahamwe mbona kuko nabahari bo barahije amashire bavuga ati turasubira kugira ishirahamwe baguma nicyo gituma ravuze cyo bahamera bakajya mu makajya mu mashyirahamwe nta uhariye baho mucyo n'ugaruka kuno ni kuriza hasi nyine n'amashyire ariho ni menshi ne ariho amashyire bashobora kwitamo buri buto ko kugenda kwita
duhindukire gato kandi kuri Madame Solange Murerwa Madame wavuze ikibazo cerekeye kumbure kiri uracandika neza cyane muri ico gitabo wanditse ico gitabo mwigeme kazo zakawe kare mu minwe yawe wavuze ko wagize ibice bitatu aho uvuga uwo muri kahise uwo muri kubu n'uwo muri kazoza abigeme bubu ubona ibyo kosogwa mu mico canke mu nyifato zabo ari nk'igiki ubona ukwiye kubandanya ubahimiriza ubigisha ubahanura abigeme bubu bifashe gute
agiye turumviriza hirya no hino kuko twaragiye kwigisha abana mu ntara ya Rubanda aho twitabwe n'abana bashika 950 mu gisagara cya Bujumbura mu ntara ya Rumonge mu ntara ya Makamba aho hose twagenda tuvugana n'abana b'abigeme bari kuri urwo rugero bari mu guhera mu mwaka w'indwi gushika mu 13 amashuri aherera bose usanga ibibazo bafite ibibazo bimwe icya mbere abana b'abigeme barafite ubusamara cyane ubusamara kujyana n'iterambere kujyana n'ibihe kwijajara imico mishasha bagenda bakura hariya na hariya ibyo barabakumara izo sosiyo ugasanga umwana ntakitwararika yandera twebwe ababyeyi badutoza ya yindi twakurana k'umwana ategerezwa kwiga agaheza amashuri akaja kuba kuguwe n'iteka akagenda ajyanye ubuntu ibyo abana b'iki gihe usanga benshi ataco bibabariye ikintu cya copinage ugasanga umwana w'umwigeme afite abahungu babiri batatu bagenda nibyo byose tuzivugira ahagaragara ko tuba turi muri iyo sare cyangwa abantu turi abadamu n'abigeme gusa tukabicarira twe tukabaha imbere natwe ababyeyi baduhaye imbere dushikanye iki gihe rero abo bana twagiye tubona ko batwagwa hanini n'amaronko utuntu dutoya ubukene babwira bashyira imbere ko babura ibyo bakeneye ababyeyi batabibaha mugabo byose duheza tubereka yuko kujya mu buhumbu kujya mu ngeso mbi atari yo solution yo gutora inyishu y'ibibazo baba bafite
urakoze cyane tuko turasozera ikiganiro dusigaje iminota mike reka mpe akaryo Neira avuge kuri abo bakenyezi abo bigeme kumbura abo bigeme uvuze bakwiye gufata umurongo mwiza Neira abo bigeme wobahanura iki ese abigeme baba batwa akazi gusa canke abaho tukazi canke abatutsikazi abigeme baba barundi kazi haba mu Burundi no mu Rwanda batwumva wobahanura iki muri iki gihe kuri wewe
so ituma hano ko yorafashe byabaraje mu bintu by'ubuhumbi ngo ni bukene ngo bavuze icyo bakeneye kuko bagiye muri ibyo by'ubuhumbi igikoko ko cyaba baraje umuti n'ibibazo bari bafise barashobora no kuca bagira ingorane zirusha ibyo bahora bafise dufateze nk'imigeme atwara nk'inda none umbera aretse nyinshi y'ikibazo yari afite ahubwo abarengereza ibindi niko rero bereka bakihanganira ibibazo bafise bakajya ku ishuri nimba ari ikibazo bafise bakaraba nk'umuntu abakuriye abarusha uburyo bakakimushikiriza hanyuma akaraba icyo yabafasha atabishoboye naho bihangane babisigure ko ku ishuri bashobora kukumviriza bakumva ingorane ufite
urakoze cyane rwose akanya kabaye gake Neira turagushimiye cyane rwose akanya kabaye gato ariko turagushimiye cyane rwose Neira wewe watsindiye Miss Kayanza Neira Mutoni w'Imana nawe Madame Solange Murerwa turabashimiye cyane rwose ko namwafashe kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye mwese ndabifuriza weekend nziza mwakoze.